mugiye mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabara mu kije cyuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ko higani gumugabane wa Afrika yasubiye gufata intera ikomeye hagati y'ibihugu by'ibihangange byo ku isi. Abaserukire ibyo bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya ariko bagendera muri ibi bihe umugabane wa Afrika, aho bariko barondera gukomeza kurushiriza imigenderanire n'uwo mugabane. Umushikiranganji ajejwe ikigega wa Amerika Janet Yellen ari mu rugendo mu bihugu bitatu vya muri Afrika ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye yari muri Senegal, ku munsi wa mbere yari muri Zambia, ari muri Afrika y'Epfo muri iki gihe bikaba byitezwe ko abonana na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa no munsi wa kane. Muri icyo gihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov yari mu rugendo muri Afrika y'Epfo ku munsi wa mbere, aho yabonanye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'icyo gihugu Maledi Pandor. Avuye muri Afrika y'Epfo yaciye abandaniza urugendo rwiwe muri Eswatini, Botswana na Angola mbere yaho ku itariki 11 y'uko kwezi kwa mbere. Imbere yaho umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Qin Gang yagize urugendo ku mugabane wa Afrika kuva hagati y'itariki 9 n'itariki 16 z'uku kwezi kwa mbere. Yatanguriye urwo rugendo i Addis Abeba muri Ethiopia, aho yari agiye kugurura icese inyubakwa nshasha y'ikigo kijejwe kurwanya no kwikingira indwara CDC ku murwa mukuru Addis Abeba. Icyo kigo cyubatswe n'amafaranga ya Leta y'Ubushinwa. Mu nyuma yaho yagendeye Gabon, Angola, Benin na Misiri. Abitegereza ibintu bavuga ko urugendo muri Afrika rw'abashikiranganji bajejwe imigenderanire w'Uburusiya n'Ubushinwa rushobora kubonwa nk'inyishu ku nama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiranye n'abategetsi b'ibihugu bya Afrika 49 mu kwezi kw'12 k'umwaka urangiye w'2022 yari igenewe gukomeza ubudandaji hagati y'izo mpande zibiri. Nikihe kiriko gituma uko guhiganirwa umugabane wa Afrika hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange byo ku isi gusubira gufata iyo ntumbero? Twatumiye Athanase Karayenga inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru ari Paris mu Bufaransa, na Prosper Niyoboke yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza y'Uburundi hamwe no mu yandi makaminuza yo mu gihugu no mu karere ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Mwere baneza.
Ndabaramukije.
Nagomba mpere kuri yego, nagomba mpere kuri wewe Athanase Karayenga. Niki yakiri nyuma y'icyo gishika no vuga izo ngendo zawo zikomeye zawo bategetsi b'ivyo bihugu by'ibihangange ziriko ziba muri iki gihe cyane cyane muri Afrika?
Ni byinshi cyane si kitangaza kubona yuko ibihugu bikomakomeye bisabwe kubona yuko Afrika ifite agaciro. Si ubwa mbere mugabo ubu bigiye kuba kugaragara rwose gusohoka. Icya mbere cyose ni uko burya urabye nko mu nama mpuzamakungu yo muri Nations Unies i New York, ibihugu byo muri Afurika ni 54, amajwi yabo ni menshi. Uko Izimana ukayigarurira cyangwa ukaramva igice gikomeye n'ayo majwi, urabona ko ushigikiwe n'abantu benshi. Ikindi cya kabiri ni uko Afurika naho nyine tukiri mu bukene bwinshi, ni umugabane w'isi ufise amahirwe yuko mu myaka iza uzabushisa abantu benshi benshi cyane benshi hera abadaguha nka karere nka Nigeria bavuga yuko imaze kugera ku miliyoni ishika amajana abiri bamwe bavuga amajana abiri na mirongo itanu ubiraje miliyoni amajana abiri na mirongo itanu ni nk'abantu bo mu Burusiya ubagwije na kabiri bivuga yuko mu minsi iza ari Nigeria ari Ethiopie ari Egypte ari Afrique du Sud bisa bifite abantu benshi benshi cyane bivuga yuko rero n'abantu bazashobora kugura ibintu ugurishije ikintu muri Nigeria ugurishije ikintu muri Ethiopie muri Afrique du Sud mu bihugu bikomakomeye nk'ivyo ukajyanayo imiduga ukajyanayo amaordinateur ukajyanayo indege ukajyanayo ubuhinga bwose bushoboka ufise abakiriya benshi
reka turabibandanye ego turabibandanya ni byinshi nivyo muri iki kiganiro nawe ku ruhande rwawe Professor Prosper niko kibibaye cyane muri iki gihe byarabaye muri kahise hari imishyamirano ubu byaba bitewe n'iki cyo gishika gishasha c'ivyo bihugu by'ibihangange muri Afrika muri make
murakoze kuri ico kibazo naho ndabumva bukebuke nabi nabi nofatira bwa mbere kuri ivyo umuhinga umenshi amakoreje kuvuga novuga ni nk'uko ibihugu bihangange biriko biranyimbana biriko birafitana hama muri kahise no mu kubatisanzwe bitekanye ku isi yotwagwa hariho ivyo vyahora bigenderwa ko novuga nk'amatatano nk'intumbero isi yari ifise ahanini novuga ko hari ibihugu vyari imbere y'ibindi andi ndo kuja kure novuga nk'igihangane nk'aba Etats Unis d'Amérique aho mubona ko isukundi igenda ikorana yegeranye n'abanyaburaya badufatiye kuri iki kiza kihitiye kiki ngaho hagati y'Uburusiya na Ukraine hariho iyindi ntumbero n'ikindi gihagararo ibihugu biriko biragira bivanye n'uko bariko baranyimburana ugasanga amasoko kubera atasanzwe atunganijwe byarabikoreshwa guhanahana bavuga ibya nkenerwa mu byo kwimbura matiere premiere cyangwa ibya energi byarahindutse bivuye kuri icyo kiza bivuye n'uko ayo masezerano afatira yahoraho yahindutse afatiye nkabirya bigo binini binini niko bategura uko isi yotwaga cyangwa ubutunzi bwogenda navuga nkajya ama institution hejuru nkajya ya bitonos na fmi de fonds monetaire international cyangwa banki mondiale urabona ko ariho bisa n'ibigomba kubiteraga agagere bigashinga ibyago ibyo byose rero biri mu ntumbero ituma haba ukuntu gutahura uko iza kugenda no kunyinyurana hagati mbe ninde agiye kuja imbere y'abandi iyo ubona rero uzi ko ariwe agiye kuja imbere cyangwa yiyumvira ko agiye gukomera aheza akavuga ati reka ndondere abo twobikurana bashaje mbe kubera iki Afurika Afurika ndetse ko ifise abantu benshi ifise n'ibya nkenerwa yaba mu by'iterambere yaba mu kibano cyane cyane mu by'iterambere bya industrialisation by'amashyirahamwe by'ubutunzi turavye turetse ibihugu biri mu ngwano nk'Uburusiya n'ibindi bihugu si ndetse Afurika niyo ya mbere
reka turabibandanya
nk'umugeni urebe
turabibandanya
ariko arahiganirwa nicyo gituma mbona bade barakuranga kudakuza umwashitsi wundi ashashika nk'ukuresha
reka turaza kubibandanya mu kiganiro reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Kwizera Lucky Ahmad uratwumva
yego yego ndabumva
uhamagaye urihe
mpamagaye ndi mu Rwanda nkajya mu Rwanda mu Karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga
ufise ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro ushikiriza
ni icyumviro ariko kivanze n'ikibazo
bishikirize
ndagira mbwire abatumirwa ko tubona ko ibihugu byitwa ko byateye imbere hari izo Amerika ari ubwo Bushinwa ari ubwo Burusiya bibandanya cyangwa se bikomeza kwiyunga ku bihugu bya Afurika mu rwego rwo gushaka amaboko cyangwa se mu rwego rwo gushaka gukorera cyane cyane gushora imishinga muri Afurika usanga ari nk'igitutu ibihugu bikorera ugasanga nk'imwe Amerika ibona abarusiya baje muri Afrika ndetse n'abashinwa Amerika igahita yinjira kuri icyo kintu kuvuga ngo dushaka kwinjira natwe muri Afrika ngo duheze abarusiya. Ese kubera iki abo bantu bataza kubeki Afrika twebwe tutakwigira tukishoramo imari ahubwo abo ngabo bakaza ari nk'abaparitoneri aho kugira ngo baze ari nk'abantu bashaka kudutegeka mu kuba twagira twashora imari yacu cyangwa ni uzasanga niyo badushoyemo imari bagazana investment zimwe na zimwe usanga ya myanya ikomeye ya myanya ihembwa amafaranga menshi ifitwe n'abenegihugu babo n'ubundi mukabakabaho ikintu twita mu bukungu profit repatriation ugasanga inyungu nyinshi n'ubundi iri kwigira muri bya bihugu n'ubundi byateye imbere. Ese hakorwa iki kugira ngo hadevelopingwe level of skills mu bihugu by'abanyafurika mu banyafurika kugira ngo dusange ko na ya mishinga yazanwe na bya bihugu byateye imbere abanyafurika natwe tuse nk'aho dufitemo imyanya ikomeye ya mafaranga n'ubundi akomeza gusohoka agana hanze y'igihugu
murakoze
abe mu gihugu muri Afurika.
Murakoze turabashimiye. Yari Kwizera Lucky Ahmad Atanas Karayenga mwamwishura icyo kuri byari karabaza icyo kogwa kugira ngo abanyafurika baronke uburyo buhagije bwo gushobora kwiteza imbere no gushobora ku yavuze ko ngo ni kuki Afrika ito kwishoreramo imari amafaranga ngo abo bya bihugu by'ibihanganye bikaza bije gukorana na Afrika mu Afrika imaze kwiyungunganya.
Erekizana ntibyanka muri indi abanyafrika bashobora kudandaza dushobora guhanahana imari ubutunzi abanyafrika bakaja mu bindi bihugu byo muri Afrika bakadandaza bakiga bakabona yuko bari iwabo iyo bavuye mu gihugu c'iwabo c'amavuko bakagenda nk'umuntu avuye muri Senegal akaja muri Ethiopia akabona ko akiriwe akiri iwabo nk'uko nabiko ndabivuga ijana ntiryanka murindi ibyo twohanahana birashobora kubanda kubagikana nije twohana hara n'ibindi bihugu bivuye hanze ibindi bihugu bikomakomeye twavuze abarusiya twavuze ababuraya twavuze abanyamerika ariko ntitwibagire abahindi ntitwibagire Turki ntitwibagire Brezil ntitwibagire ibindi bihugu byose bizokura bizovuka bishaka yuko duhanahana ubwenge ubudandazi kuko mwarimu yabivuze matière première no kuvuga ubutaka abanyafurika bafite ibihugu bimwe bimwe byo muri Afurika bafite ubutaka bufite ubutunzi bwinshi baravuga nike baravuga cobalt baravuga rero mu ncamake ni byiza cyane nk'uko mwarimu yabivuze yuko dusa n'abantu bari kubarareshwa kazanure tube beza twereke ko tuzi gutwara neza tubaha abanyafurika tutabacisha ku buhombo tumenya ko nka kujya mu mupira hariho amategeko yo gutwara igihugu yubahiriza abantu bose tube beza twitegure kwinjira mu mupira w'isi yose mu mupira mwiza wo guhanahana ubwenge abantu ibintu ingendo rero si kibi na gato ko baturesha si kibi na gato yuko haza benshi ahubwo twitegure dusukure inzu yacu gasange dukomeye batange dufise ubwenge.
Dufise ku murongo kandi Andre Njejimana uratwumva.
Ndamwumva cyane gose.
Uduhamagaye uri he?
Ndi Gitega i Burundi.
Ufise ikibazo icyumviro?
Ndise icyumviro kuri ibintu bijanye nuko nova ko ariko hara ni konkete igira kabiri iba iri ku banyafurika muri icyo gihe gishya kagize ubwa mbere abategetsi b'abanyafurika nabo nyine barakwiye kubona ko Afurika hageze igihe yikukira muri make je mbona ko Afurika itari kukira kuko mu gihe amafaranga yose tukiyashyira mu bidorari tukiyashyira mu mayero kajya mu ngondo y'amadovize gusabaho nk'uko umengo ifaranga ry'abanyafurika ntabakaronki nka France FA ama shiringi biki byose tukubona yuko mengo muri kamengo cyacyasuzugura cyacyasuzugura nico gituma abazungu bona bako baragaruka mu gihe baza kugira no bakari ya konkete nyene muri Afrika iri kirabandanya ni gihe rero ubuharagegere k'abazungu batangura kuza neza neza muri Afrika bitewe na cyane cyane kw'izimbururu ziri hagati y'Uburusiya na Amerika n'ibindi bihugu by'abanyaburayo muri icyo gihe rero urumva turakeneye intwari zikunda Afrika koko abaperezida bakunda Afrika bashoboye gukora bakitanga kugira ngo bakore bakiziganye hamaranije kujya iterambere abo bazungu bamaze gushika komisa natwe mbere hajye yanze kugenda gukonkira kugira konketi abanya n'ibyo bindi bihugu natwe kugira ngo tugire icyo dutebereje.
Murakoze, ndabashimiye. Yari Andre Nzezimana anze kuri wewe Professor Prosper Nzezimana aravuze ko ngo ni nk'uko basubiye kuza kwigarurira akarere ka Afrika aravuga ngo Afrika ntirikukira, avuga ko Afrika ikeneye intwari ngo abategetsi bakunda Afrika. Mu bivuga kwiga
icya mbere no bivuga ko tinova ko tutarikukira ikukiye mu byo bavuze yuko Afrika itarikukira mu kuri mugabo si kuvuga ko kwikukira dufite kwifaranga kwifaranga bibyo za gufasha gukora ibikorwa gufasha guhananje bidandazwa no kongereza agaciro k'ibintu na biriya iyo bafashe ifaranga nimwe bashobora kujitegereza n'abaturage muri Afurika rikaba ryahe bivana n'uko igihugu kiriha agaciro nta mifundo kiriha agaciro ifaranga ryawe rikaduga rikaguranurwa n'ibyo rinde ku bice bibereye kandi ishimisha igikuru navuga mpereye kuri ibyo Karenga yavuze ndarukite n'uko Afurika ikibareshwa ahanini caturaba mbe agenda mbega intumbero iri inyuma y'izo ngendo zitumbera Afurika n'iyi abantu bapfa kubora akaryo sino gukora akaryo keza na karyo kagohe abatwara ibihugu bya Afurika buhana bakavuga ati mbega ko twana dushitsweho dushikira ibiki iyo migambi ifatiye ku kuri ku bikenewe ku iterambere ifatiye ku biriho muri Afurika n'iyangiro Afurika cyangwa muri Afurika bi nababwira ndavye nk'ibigo bijya bitandukanye twavuga ni Afrikeni yabiya East African Community cyangwa ibindi ni bigo hanini wamusanga bifite inkunga cyangwa bifite kugusa nko bihe yisunga bijya bigo by'ibyo bihugu bindi bisa nk'uko bavuze ko dukoloniza aho rero navuga nti uko Afurika yo kwitunganya ko buje hamwe ku muce cyangwa kubirere byo muri Afurika boje hamwe bafatiye ku kuri bafatiye ku migambi y'iterambere y'izo bihugu hama bagaha intumbero Afurika bagaha intumbero ibyo bihugu hama iyo ntumbero igahizwa akaba iyo idandazwa cyangwa ari ishigwa imbere nk'umugeni imbere y'abo bandi bajya kuresha hama hakaba ukunganisha ubutahura cyane cyane n'uburusho buva muri iyo migenderanire hagati y'ibyo bihugu cyane y'ibyo bihugu byagiye hamwe nk'abyo by'Abanyaburaya y'ibyo bihugu byo biri hamwe bya Afurika kuja hamwe kwa Afurika kufatira kukuri kumuce ari nka Afurika buseruko cyangwa hagati cyangwa urengero bagafatira ku ntumbero babona ishobora guteza imbere igihugu mitisunga icyo bajya bipfuda cyangwa bashaka ko Afurika yogera ku murongo wabo abo niyo nuhaga novuga nti nakajyo keza ko bosubiramo ko bari batunganya ibintu uko imigambi y'iterambere yerekeye abanyafurika ibigambi iterambere ifise umurongo wabiriya bihugu hama bigiye bihugu bikaza bisunga bigendera ku iyo ntumbero abanyafurika babahaye ntiyabe Afurika rigira ku murongo wari ababahaye rero ku karyo boca bahiza bagakorera ko mu gushikiriza ibyo bategekanije abo bariko baraza kubarisha
ubundi twakuye ni Nixon ni Tuyimana uratwumva
ariko Fidel washobora ku kunyemerera agashira nkubwira ko akantu gatonya ubusa
yego
uwo mushinga ntavuze ati abanyafurika twaraganjwe n'ibyo harabaye abakoloni baraje gutwara ibihugu byacu erega kwikukira bihera mu mutwe wacu ni twebwe duteze kwikukira kuko abazungu bagiye haciye imyaka 60 ku bihugu byo muri Afurika nitwikukire tuvuge tuti ubu turi wacu dutwara nk'abanyafurika hanyuma si ukuvuga ko ibi bibazo byo ku isi yose bizoca bihera ibyo by'amahera ibyo by'ubutunzi nibyo umuntu ashaganira nabo nyine bashaka kuzi wacu kutwereka aho twocisha ubutunzi n'ibindi ariko kwikukira twarikukiye mbwa twikukiye nabi rwose bibaza yuko ngo haracari intumbero y'ukubwira ngo twikukire erega twarikukiye n'ikindi cokwereka yuko twikukiye wowe Fidel uri i Washington mwarimu ari Bujumbura uwo mushinga ntahari Gisega jewe ndi mu Bufaransa ariko turiko turaganira mu Kirundi kandi tukaganira ivyerekeye Afurika yose n'isi yose ubwo se ukuri kuko ubwo buhinga bushasha ntibutwereka ariko twikukiye kuko turiko turereka ijambo abanyafurika bokurikiza abarundi bokurikiza naho turi kure na kure erega ukwikukira ni uko nyene ntiturindire ibindi bishasha bizoza hanyuma amahera y'abanyafurika nayo nazi tuyagire nk'uko mwarimu yabivuze kumbe ku mugabane wo muri Afurika y'ubuseruko y'epfo y'uburengerazuba dusangira amahera makuru hanyuma dupingane na dolari dupingane na n'iry'abashinwa dupingane n'irya euro nka kurya bavuga bati hageze mondiale de foot abanyafurika ntibaca bihesha ngo ya ngo ndumva ngo abanyafurika ngo turi hasi ngo twemere yuko isi yarahindutse twarikukiye nituje imbere twemere gukina hamwe n'abandi dukoresha amategeko y'ukwiteza imbere y'uguteza imbere ibihugu byacu
nakoze ku murongo wa telefone ni Nini Nixon Nituyimana uratwumva
ego ndiko ndabumva
urihe
ndi muri Afurika y'epfo
ufise ikibazo baza batumire ufise icyumviro ushikiriza alo turamutakaje ku murongo Nini Nixon Nituyimana igihe umushikiranganji ajeje mu migenderanire w'Ubushinwa Qin Gang yagira urugendo muri Afrika hagati tariki 9 na 16 ku kwezi kwa mbere yariko yugurura inyubako nshasha y'ikigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara muri Afrika CDC ya Gisareba ico gihe haratewe akamo kuko Afrika ubumwe bwa Afrika bwogira ikibanza ntayegayezwa mu rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ariko uwo mushikiranganji ajeje umigenderanire w'Ubushinwa gaba asa n'utacishuye yagiciye ku ruhande ico ni icyumviro mu byo mwariko muravuga by'uko Afurika yo kuyifata mu minwe ikitunganya ku nyungu zayo bwite icyumviro cy'uko Afurika yoronka ico kibanza mu kibona gute professeur Prosper
murakoze uko ndakibona murumva nuko nawe natakinye yakivuze ko kuko bisha bisaba byinshi batse n'ingene bako basanzwe bari muri rya muci nuvuga ko uko ndabitahura nuko ndabibona byohera abona ko ndavuga ko abanyafurika boje hamwe bafatiye ku kuri bafatiye ku migambi bafatiye naho bashaka gushika nkabo nk'abanyafurika hama bagaheza kuja kuhiganisha ibyo bahiganisha bafite igihagararo ijunja hamwe yaga nk'abagabo bareha yari n'abashinwa b'abarusiya cyangwa abanyamerika cyangwa abanyaburaya abandi rero rero bafatira kuri ibyo byose twagiye turumva bigatuma duhera ku maprograma uko dutunganya igihugu ku kindi na cyane cyane duhereye ku mizi ambuga imizi n'indero numvise ko ari wowe bivuze mu nyigisho hakajyamo gutahura ibikenewe burya ahanini turakunda no kwiga cyangwa kwigisha bijyanye n'amashyirahamwe ugasanga n'amashyirahamwe asohorera amashyirahamwe yabigeze utwo turavuga tutabanje kuraba neza mbega ku muce wacu ku muce w'igihugu cyangwa muce w'akarere kacu ibiriho n'ibi ugasanga naho tuba dutanguye isemo tugeze hagati ushobora kugaruka inyuma ukarondera inkunga cyangwa imfashanyo kuzabandi bisigura ko wabiteguye utiravye wabiteguye wisunga ko wenda bizagufata mugongo ujya nawe mukuza gufata mugongo ahera guca akeneye akarabaho cumbagira aho udashyigikiwe akaba ari ahashyigikira kugira iki aheze nawe yinjire yakwinjiremo abo ni mvuga rero mu migambi y'iterambere y'ibihugu cyangwa igihugu kindi ngo heza bakaraba bisunze ubushobozi hamaninge n'ubushobozi bushakurana mbe ndetse ndabona babira ko ibihugu aho bigeze birakeneye Afrika no kumenya ko nage mera yabo twisunganije tukitegekanya tukitunganya neza toyakoresha ku nyungu za Afrika pana ku nyungu za ibyo nabyo biba bihereye uko twatahuye aho dushaka gushika nuko dushaka gukora nabaje hamane nka kujya wobuhaye kari w'umuntu mu ndi wawe nyoza ngo cyabase rugo ari bo bisanzwe se rugo nico gituma avuga nti mu nzu mu rugo gumwe wese niwamenya ibikenewe sinzi imana aje guha umushitsi aho niho mvuga cyane cyane twisuganye tumenye ko mu nzu uko iwacu muri Afrika uko ubutunzi bwacu kiba mibano indero politike ugutwara uko duhagaze ko dushimamye duhagaze neza ama duheze duhana hana ibyiyumviro ku rugendo rwacu ku bihugu ku bihugu bw'akarere ama bubaza baze bayaga n'abantu bafite ijambo babaho umurongo avuga ati twajya tuyaga iki ijambo rigatangwa n'umunyafrika ujya nawe akamenya aho ageza nk'umushitsi cyangwa ushaka gukorana n'umunyafrika icyo ni cyo mbona kibuye cyane ama majenda yabo cyangwa mu nteguro zabo zobiri wabo hamajikaba integuro zikora integuro za Afrika bigafasha Afrika gushika ku hangiro ryayo mugo Afrika n'ikifasha ifataniye kuri ibyo byabo kandi tubafashe gushika ku mahangiro yabo hamara twume tugitubagira inyuma n'ijya colonization bari ko baravuga iyo naho navuze ko bera heze kuraba naho yaheze mbega dukuze kurugeza rungana gute mu byo kumuntwaro mu by'ubutunzi mu byo kwibako mu byo gukora n'abandi twitunganije kurugeza tuzi kidushoboye iki naho rero mvuga byose bitaza mu muzo ntunganye z'imigambi iterambere dohereye kubwo buvune cyangwa kudashobora dufise hama bajya tukabahamagara ati kumwe madutambukiye mu imbere twe tubakeneye kuri urugizo zari inkunga yanyu ngo dukane ngaha kuri urugizo muri intumbere kugira ngo dufashe gushika hano dushaka ngo ntabari batuzanira aho duca naho tugera
tukaruka ku mirongo ya telefone tubandanye ku mirongo ya telefone iri maso Samuel Kings ari ku murongo uratwumva uratwumva iri maso
urakumbukira
uhamagaye wihe
mereye mu Rwanda mu karere ka Kayonza
wagaragaza kuduzirwa indi tukumva neza
ati ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
mufite ikibazo cy'imvuro mugishikirize
cyo numva gacya kurwa mu gihugu bya Afrika alo
ndabumva tuga ku ijambo
numva gacya kurwa muri Afrika n'ubwo twashyiraho urugero nko mu Rwanda hari ba hari afite heza numva twashyiraho ikigega cya Afrika numva urabona ibihugu byinshi bya Afrika bitega amaboko ibihugu byinshi by'amahanga uburyo bw'ubukungu bugashyiraho n'ikigega a simbolo ya imago kuti a izo amafaranga yo duha kapamaga kuzo no na ko tsabo na ubuze gusa cyo bikavaho urugero ko mu Rwanda bashyizeho uburyo bwa yego neza kwiganira cyagire cy'amafu a ukaziganira ibihe iri imbere y'ibi cyo tsabo ya imbere aho kwahanyende ndonza na Afrika rero twashyiraho uburyo bwa Afrika mu misange
murakoze ndabashimiye ngarutse kuri iki kibazo nariko ndavuga cyuko kuba Afrika idafise ikibanza ntayigayezwa ikibanza ntabanduka mu rwego rw'ishiramwe mpuzamakungu ONU ni kibazo gikomeye cyane kiri mu bibazo twariko mwariko muravuga ibibazo aho ibibazo byerekeye akarere ka Afrika ingorane za Afrika usanga ziganirwa hanze ya karere ka Afrika zerekeye ibibazo bya Afrika abanyafrika ubwabo ntibabe ari bu biganirira ibibazo byabo babitorere n'inyishu atanaskarayenga icyo kibazo cyo kutagira icyo kibanza mu rwego mpuzamakungu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi mukibona gute ku byerekeye Afrika
eleka ejo bundi mu nama ya Jeza yabereye muri Indonesia President Joe Biden yaravuze ati abanyafrika barakwiye ikibazo mu nama ibibazo ntaregayezwa muri Conseil de Sécurité ya Nations Unies yarabivuze nibura ya hari ibihugu byinshi bimaze kwemeza yuko Afrika ikwiye kuronga ibibanza
ikibanza ariko jewe mu byo mbona nditwa kwinjira ngo bagire ikibanza kimwe bagihe Afrika uko jewe mbona twoteza guhindura ingene ibya nami gizwe ikigabane kimwe kimwe cy'isi gikuru kikagira nk'ibihugu nka bine ndabibwe nihuta cyane nk'iburaya birakenewe rwose yuko ntade y'ubufaransa n'ubwongereza ubudagi bwinjiramo polonye yinjiramo nko muri aziya ndabona igihugu nka ende cyotegezwa kwinjiramo vuba cyane na indonesia na australia nko muri moyen orient ndabona turquie arabie saoudite iran zinjira muri conseil de securité des nations unies nko muri amerika etats-unis rimwo canada yojamwo brésil na mexique bikajamwo hageze muri afrika rero naho nahone turakeneye ibihugu bikomakomeye rimwe nka bine nka afrique du sud ethiopie nigeria egypte bikinjiramo kugira ngo turonke demokrasi muri conseil de securité des nations unies abantu bijya byo kuvuga ngo jenis ku Burusiya cyangwa nitwa Ubufaransa iri tegeko ntaryo nemeye ugashubwira veto oya botora bakamenya bati iki kintu gihurije ko abantu bangahe gutyo rero icyo nagomba gusozera ko nuko abanyafurika turakwiye ikibanza kandi abanyamerika baramaze kubyemera kandi n'abanyaburayi basaba n'abazyemeye ariko mu by'ukuri twari dukwiye ibibanza bine ibihugu bine bikomakomeye bikazohinduka hanyuma mugabo tukerekana yuko natwe dufite abantu buduserukira araba muri egypte muri ethiopie muri nigeria na afrique du sud bakaduserukira twese niko ndabibona jewe
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone rugwiza ngoga janvier ari ku murongo uratwumva
namumva neza
ufise ikibazo ubaza abatumire ufise icyumviro ushikiriza
yesiyo ngira shaka kubashikiriza
mugishikirize
icyo numva gikwiye nuko twebwe nkakwiye abanyafurika bya bihugu bikomakomeye byo bizi icyo bishaka muri Afurika bizi neza icyo bishaka muri Afurika natwe rero mbona dukwiye kumenya neza icyo twakabaye dushaka kuri biriya bihugu tukavuga tuti muduhe ibingibi natwe tubahe ibingibi noneho tukareba ibyo dukeneye kuko bihugu turebe iyo tugiye kureba neza dushishoje dusanga byo bizi icyo bikeneye neza ariko twebwe nka rimwe na rimwe yarege muri Afurika usanga tutaramenya neza icyo dukeneye kuri ibyo bihugu dukwiye rero ubu nicyo gihe nako dukwiye gutekereza tukareba ngo tukavuga ati se twebwe ibyo bihugu kwari cyo dukeneyeho bishaka twebwe nk'abanyafurika dukeneye iki kugira ngo tugire icyo tubikoraho cyaduteza imbere nk'abanyafurika kituzamure nibyo kizagirire mumaro n'abazaza hazaza hacu bazadukomokaho
ndabashimiye
icyo kintu ngiye mbona twakabaye nk'abanyafurika twakabaye turi gutangira kureba natwe tukareba by'ukuri tukamenya badushakaho ikindi iki natwe tubashakaho ikindi iki ese kigomba kuboneka ko ari byo dushakaho biteguye kubona tukareba niba icyo bakubona icyo tubashakaho natwe tukabona kabaye badushakaho bariya biriya bihugu bikomeye
murakoze
murakoze cyane
Professor Prosper icyo cyumviro cha rugwiza ngoga mu kivuga kwi
ndamushimiye cyane nuko nduko nyine mbanda ndawumva nabi nabe ndashimiye cyane uwo agiye kuvuga n'icyumviro cyiza mbega kujya hamwe n'abigiye ku isi bitwa ko ibyo byeje umutekano mu gako mu maidano ko muravuga mu kagaruka kuri bya byo bunyenye birutura umva kubganje mvuga nti mbega nyine Afrika igiyemo kigeze gakuramo ni iki ko ndazi ko hariho n'uburyo hari n'ingerezo basaba ibyacunze nababwira rero kuvuga ngo aje muri urungu bya Egypte cya Tigiside cyangwa bijya bindi kubera nabyo bisaba bigeze ni kimwe mbega umutekano cyangwa izo nguvu Afrika igakuramo cyangwa ubwo burusho bawufatiye kuki niho navuze nti burya abanyafurika bamaze kuja hamwe baragira ingufu baragira ijunza ntibajya bavuga ngo Afurika yakwiye guserukirwa Afurika ibya Afurika ni kontina tujya ni kontina ni bihugu bijyamo ariko bihugu ntihajyamo kontina aho ibyo bavuga ati mbere Afurika tubashyize mu bihugu bitandatu cyangwa umunani dufatiye kuri ibi abanyafurika karibo bavuga ati ibi n'ibi nibyo tugiye guduserukira ku mvo izi n'izi kuburyo Afrika yose kumice yayiserukirwa hama hagashigwa izo nyungu z'iyo mice imbere bamvi mutekano n'uzo kibano hama cyane cyane biterambere byo guhana ahantu budandazwa hama n'ibizenye n'ibihe tugezemo kubira ijwi risohotse ishware cyane ritangwe kumvo no kunyungu bo baserukiwe
naho kuri ibyo yaravuze Rugwiza Ngoga avuga ko ngo gikwiriye kuba n'uko ibihugu ngo bikomakomeye bizi neza icyo bishaka kubijanye n'umugabane wa Afrika ngo nikihe ngo ibihugu byo muri Afrika byotegezwa kwiyumvira kugira navyo bimenye ico birondera kuri ibyo bihugu bikuremwe inyugu muri make
mu bisanzwe nivyo hagiye navuze ibihugu bikomakomeye kenshi menga nivyo mbonero gacu nico gituma navuga nti ahanini yumaze kwisuganya ugatunganya ibyawe kabiri umurongo abandi baraheza bakabona ko witunganije bashaka guhija natanze akabero n'inkoyo umuntu ajya mu rugo rw'iwakaza nk'umushitsi yomenya ko yakiwe mu rugo rufise ibikwiye iyo afite igikene ca mbere ni iryo junja mu nyifato yose ya demokrasi ya politiki by'ubutundi n'iterambere aho bamaze kubibona sibo bazocagurira Afrika avuga ngo yakwiye kujamo ahubwo bogira nyungu mu gihe bacyo bona bagiye hamwe na Abanyafrika cyaje guseruka ya Afrika cyari se bimwe ya Afrika je bituma bavuga nti ico kuyihutirwa sikuja muri gaje se picanje kombe kuma bibuze ikwiye cyanyabuna hanini ni iki afikuramo mbe nkunga yazo canke akarusho canke icyo kuterera hamwe n'abandi kugira abone ko hari icyo kibanza bakibonza bagikwiye canke baronka ijambo nyabe hamwe harwa ijambo umukuru w'imbere uwundi ari inyuma n'igiki gikenewe
nakoze
cyane cyo kugwa guseruka hajya ni byinshi biravugirwa mugo kenshi ugasanga intumbero gishikwa ko nabagiye basanzwe batanga uburyo nabagiye basanzwe ko yatwanije Afrika rero navuze ni yo habera amagabo nakajyo kiriho kwanda kwisuganya no kwinjira mu byo binjiramo kavinjiramo afisho binjijejemo nico bagiye gukura muje bagiye kwinjiramo
murakoze mugeyo Sibomana Chimpaye yaratwakuye uri he
Kizere umbabare ndagutelera kazi
yego gatoyi
hello
Atanaze yego gatoyi imbere ko tuja ku
ibyo guhana ha sabwe
yego nimuvuge munyarutse
yego yego turiko tuvuga guhana hana ibintu indege imisi imodoka n'ibindi ariko hari ikintu gihamba ishare dutegereza kwiyumvira ngene twobitunganya no guhana hana ubwenge Abanyafrika bakaja kwiga mu Bushinwa bakaja muri Turkey bakaja muri Mexico bakaja muri Canada ubi barakwiye hose abanyaburaya bakaza kwiga muri Afrika turakwiye kwiyumvira natwe ingene abantu abanyafrika two kwiga mu isi yose isi yose ikaza kwiga iwacu ikintu cha kabi twohanahana n'ubumenyi ariko n'ubuhinga bwo kuririmba bwo kwandika bwo kugira culture ibyo byose umuntu ashobora kubishyira muri agenda y'ukugira tuti duhana hana ubwo buhinga na Australia na Vietnam n'ibindi byose si guhana hana ari imiduga gusa n'ibintu umuntu akoresha mu kubaka n'ibindi guhana hana ubwenge birakomeye cyane cyo bifuza yuko hoba ama university akomakomeye cyane muri Afrika asangiwe n'Abanyafrika n'Abashinwa asangiwe n'Abanyafrika n'Abanyaburaya gutyo tukagira urwaruka rw'iburaya ruza kwiga muri Afrika urwaruka rwo muri mu Bushinwa ruza kwiga muri Afrika n'ibyo nukongera
abashimiye tugaruke rero ku murongo wa telefone Mugeyo Sibomana Chimpaye uratwumva uracari mu modoka reka turaza kuguhamagara hanyuma radio isi ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kuguhiganirwa umugabane wa Afrika vyasubiye gufata intera ikomeye hagati y'ibihugu by'ibihangange byo ku isi aba ndi kumwe n'abatumire Atanas Karayenga inararibonye umwuga ukumenyesha makuru ari Paris mu France na Prosper Niyoboke yigisha ivyereke butunze muri kaminuza ya Burundi hamwe no muyandi makaminuza iyo mu gihugu no mu karere ari ibujumbura mu Burundi. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Oda Manzi Metode uratwumva?
Ndeko ndabumva.
Uhamagaye urihe Metode?
Ndi Nyamirambo
mu Rwanda
Kigali. Yego.
Mufise icyumviro mushikiriza canke ikibazo mubaza abatumire? Mufise icyumviro igitekerezo canke ikibazo mubaza?
Ikibazo ndi kubaza.
Mukibaze?
Kugwaruka rwo mu Rwanda. Imirimo isa irikura kandi abantu bari kwiyongera, ikibazo cy'inzara, basanga abantu bari kwiba. Samutaye mugasanga baburemo n'ibibazo kubera inzara nk'urubyiruko, ndetse bari mfite.
Turabashimiye.
Murakoze.
Sinzi Oda Manzi Metode ingene agomba guhuza ibyo bibazo n'ibyo turiko tuganira, sinzi ariko arashikirije icyo kibazo ariko aravuga kibonekeza mu Rwanda. Hanyuma ariko icyo nashaka kuza ko kenshi ibyo bihugu by'ibihangange muvuze Karayenga mwari muvuze
si mu Rwanda honyine ahari ubukene ahari abashoje. Ego nari mvuze nti si mu Rwanda honyine ahari abakene ahari abashoje harabiba, hari mu bihugu byinshi byo muri Afurika kubera gutwarwa nabi cyangwa gutwara nabi cyangwa kubera izo nyungu z'abantu bari barihagiye batwara muri Amerika cyangwa batwara i Buraya. Ibyo byose byatumye haba ubukene bwinshi, hanyuma hakabura n'ubukene bwo mu mutwe byonyine, gusanga abantu batiyumvira ingene butwara neza bagatwarira Abanyafurika. Ivyo navyo birabyara ubukene, burabyara inzara, burabyara ubwo bwicanyi, n'ibintu tutegereza kuraba twebwe nk'Abanyafurika tugakubura mu nzu iwacu, ntitube tukikuburira mu mfuruka. Ibintu bibuza amajambo yo muri Afurika kenshi ubu biva kuri twebwe Abanyafurika, twebwe nyine kuko twanka yuko abandi dusangira ijambo, twubaha ubutegetsi bw'abandi ubundi munyagihugu ashobora kugira icyumviro kidahuye n'uri kwaratwara ngo bagashaka mucisha ku buhombo. Ibyo birasubiza inyuma Afurika cyane cyane rwose. Hanyuma na bwa buhinga ariko ndavuga hari ubuhinga bwinshi Abashinwa bashize imbere, Abanyaburaya muri Amerika byo kurima, byo kuziganya, byo guteza imbere ubushakashatsi, kuzana ubundi izindi mbuto. Ibyo byose turabikeneye kandi birashoboka, ubu birashoboka neza. Nicyo gituma ngira nti guhanahana ibintu ni byiza, mvuga guhanahana ubwenge, guhanahana uburyo bwo gutwara, kubaha abantu birakenewe na byone.
Murakoze. Ku mirongo ya telefone tubandanye dufise Jamal Wise Ngabo, uratwumva?
Ndahumva.
Uduhamagaye urihe Jamal?
Nyamagaze muri Tanzania.
Ufise ikibazo ubaza abatumire icyumviro shikiriza?
Bwa mbere ndafise icyumviro shikiriza n'ikibazo nza kubaza abatumire.
Yego, tuvuge.
Yego, murakoze ku mpuro mwanya. Hama ndiko ndaraba ku bijanye n'uko mbona imigabane cyane cyane Amerika n'Abashinwa ndetse n'ibihugu bimwe bimwe by'Iburaya n'Uburusiya, mbona biriko biribanda cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Ubu ahanini jewe mbona yuko umengo birafise ubwoba cyane kuri Afurika kubera ukuntu yoba iriko irikangura. Urugero nufatira ko ni nk'urugero rwaha muri Burkina Faso no muri Mali, ukuntu bariko barerekana ibyo bihugu by'abo bazungu cyane cyane Abafaransa. Kuvuga yuko wenye ko uno bariko barabirukana bisigura yuko bariko barikangura, kandi bariko barikangura kandi tukaba tuzi yuko neza yuko biriya bihugu bibeshejweho cyane cyane n'ubutare bw'Abanyafurika. Urabona yuko mu myaka iri imbere bitagwarutse kurondera iyindi mu bintu za yindi mishyikirano mishyashya myiza yuko nshobagora eh aba kabazo nagomba mbaze abo batumirwa nako naka eske none kugira ko Afrika yigenge neza ibeho yigenga nimba habaye inama tabazungu botegereza kuba babayemo koko gwiki cyogenda gute ego yo kunakabazo n'ibyo kubazo batumirwa numve ko ari nishubomo
murakoze professor Prosper Mwishura
gusa nuko ntamwumvise neza ariko ngerageje gufata uko nashe kumva dukeyi
yavuze ngo ibihugu by'ibihangange ngo byaba bifise ubwoba muri kimwe mu byavuze ngo ko Afrika yoba iriko irikangura
irikangura ego nivyo na numvise ko nakunda bumva nabi nibitse ko yatanze na karero k'ibihugu bijyanye no Fidoro West nkamari n'ibindi ico cyo n'ukuri n'ukuri na byo biriho murabona ko ibyo bihugu hajya zidahereye kure cyane cyane igihe ngo abantu hagati ya kirinarisi niyo yashatse kwerekana ko hariyo bashaka gufata ikibanza cy'imbere akajya mu byo kunyinya abantu babwira hama gufata ku bihugu bimwe byo muri Afurika cyangwa Afurika yuja ku ruhande rw'u cyangwa uriya birafite icyo bivuze birafite ingufu byongerereza mbendetse bimwe navuga bashobora gukora muri Afurika y'amatepfo ne cyangwa ibindi nabyo by'amadura dovete bashobora kuronka iyo bariko baratora abashigikira isi cyumviro cyangwa abashigikira uyu cyangwa uriya birafite ikibanza aho rero niho navuze nti abanyafurika boheza bakajya hamwe cyangwa ukubyuka umuce w'igihugu cya Afurika yose akamenya ati mbega ubu ariko arondera iki ibyo nateguye uharaguye ndamufite ko nuruwe hano wabwira dufatiye naho nshingira ko ibi bihe tugezemo nababwira ko n'ibyo ubutunzi ibyigwa bahora bakorera ko nababwira ubushakashatsi bwari bwarakozwe hari ibintu byohinduka hari wavuze yenga uwo mujournaliste yavuze ati karayenga ngo indero duhana ahantu ubumenyi nababwira ko hari n'igihe muzosanga kujya Afurika ari ikigega cya mbere kibikenewe kubwira abakuru b'iterambere mu mashami atandukanye uzosanga n'ubumenyi ari uko mbe ndetse twitunganije bo kwizana bakaza kwiga hama bakaza no gutunganya isoko rishasha mu gihe dufite tugeze hari ikintu baciye bigeze gucishamo ikintu cyo kutwokwikunda tugakundana tukagira imyifatire intwari ibereye ku buryo bahorumbira Afurika kuko nababwira ko iwabo sinova kwishaka byahinye mu basa nuko bafite aho bageze babona ko Afurika igezweho ni nayo mpamvu bariko barayitaho bivuye nuko bahari ukuntu usa nuko baziziranye hama Afurika ibone igezwe rero ngo ubushakashatsi bwe guhinduka vraiment théorie yaba économique cyangwa nk'ayandi Afurika yo habonera akaryo ikajamwo bakajamwo ngene bategura isi ngenda ikunganywa barimo ku nguvu bafise bagiye hamwe muheza na cya kibanza ka kironka bakibere hama yaba y'amashyirahamwe atandukanye baza gukora muri Afurika bakaza bakorera ku ntumbero y'Abanyafurika no ku ntumbero y'imice y'ibihugu byagiye hamwe muri Afurika ahantu babwira ko sindi ko namwafatira ku bihugu bimwe cyangwa n'ibindi bifise aho bimaze kwigeza murabona ko hari ukuntu bibaresha ari ukuntu babirabira ko nabone bagatangara ntaco buza ariko Afurika akakora akaryo kaniniya kotuma batunganya bisubira ko bagasubiramo no kubera batunganya ibintu bakabikora ku neza ya Afurika ntakure ku neza kunezereza aba bafasha abaje bavuga ati tugiye kubongera kontra yo gukorana iki gihe kingana gutya mu gihe bari wabo bo baje gukorera ku ntumbero y'Abanyafurika nyine babahaye nje tuma rizo nakishingiye ko cyane kuja muri Jewit Jevent cyangwa je kombi ivyo yo bingaruka yaho Afurika n'Abanyafurika bigeze
murakoze
iterambere mu mutekano umuntu wari bereye
ku murongo wa telefone dufise haba kubaho Norbert uratwumva
ndabumva neza cyane
urihe
mu majyaruguru y'u Rwanda
ufise ikibazo ufise ikibazo baza cyangwa icyumviro
ndo ufite n'ikibazo ese mubona Afurika ahigeze Afurika ubu ngubu itari ikwiye kwishakamo ibisubizo ese ni ukubera iki ibihugu bikomeye usanga byibanda muri Afurika ni imitungo biba bishaka ese cyangwa hari ubundi bufasha biba bishaka kugeza kuri ibyo bihugu ese kuki byibanda cyane cyane mu cyane abashinwa nibo bari kuza cyane n'abahinde.
Murakoze.
Yes.
Atanas karayenga mwishura. Haba kubaho.
Bego nda mwishura ni mu byukuri twabivuze kuva na kare kugira ngo abantu mu mihingo yindi y'isi bazi wacu baze muri Afrika. Professor yabivuze dusa n'abantu bariko barareshwa ni byiza turi beza turafite ico turushije abandi turafite ubutaka turafite abantu turafite ibikoko turafite izuba Afrika ni nziza naragiye mu bihugu nka byose byo muri Afrika n'ibyo bya Mali n'ibyo bya Burkina Faso turiko turavuga bijya na Gasama kugira ngo utse akagere iki gihugu cyangwa iki na Gasama ni indwara y'abana bakiriko baramenya bariga gutambuka bizohera kuko urabye ikintu gihambaye mu isi y'ubu ni ukubakira hamwe mu rukundo mu kubahana nka kurya ngaruke ku karoresha k'umupira iyo bagutumye muri competition internationale iyo bagutumye mu mupira ntuhesha ntuvuga ngo Cameroon ngo niza gupingana na Maroc ngo niza gupingana na n'Ubufaransa cyangwa Mexique uragenda ugakina ukitegura ugakina isi ni ukwimeze kandi abo bantu abo bose batwirukiye bariko baraturesha n'ukuri ni abanyafurika bamenye yuko ibura baciye mu mabi ateye ubwoba mu ngwano nyinshi hari abantu zapfuye benshi mu myaka myinshi ariko barabirengeye barubaka ubumwe igitero cya Rusiya muri Ukraine nacyo ni ukuri abanyafurika ntibagifatira ko icigwa kuko hamwe Burusiya bwotsinda ni ukuvuga yuko atagihugu na kimwe cyo muri Afurika coba gishoboye gutekereza kiti nkubita agati mu ryinyo usikuke usanga umuntu wese yifuza kwagura igihugu ciwe avuga ati harya ni iwanje agaca gutera agaca gutsinda nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika gifise imbibe kitoshobora gukwega izindi abandi ngo bashaka kuhihagira
ndabakiriyemwo
mari ejo bundi kabiri na kagahe wojawumva azawadi ibaye igihugu mari ikamanyuka
yego ntabakiriyemwo atanaza
tumenye yuko kuvogera ikindi gihugu atari byiza na gato.
Mu byo mwariko muravuga umuntu yitegereje imbibe zo muri Afrika ni imbibe zaciwe n'ibihugu ivyo bihugu nyene twako turavuga by'ibihangange byakolonije Afrika cyane cyane izo mbibe ntizisunze uko ibintu bimeze mu kugabura Afrika n'ivyo mwariko muravuga hari abantu bo mu bwoko bumwe babisanze bari mu bihugu bitandukanye cyangwa bari mu bihugu bitandukanye basanga babashize hamwe ataho bahuriye nka Nigeria umuntu asanga ibyo bihugu bavuga ko ari bihugu byaremwe nabo bakoloni nashaka kongera ko kuvyo wari kurasigura kuvyerekeye Uburusiya na Ukraine
na Congo Kinshasa na Congo yego na Sudan kandi murabona ikintu cabaye muri Sudan igihugu cagiye mu ngorane nyinshi gushika kimanyuke ejo batisegereje neza Congo République démocratique du Congo niyo ngomba kuvuga irashobora kumanyuka nimwibuke yuko Cyombe yari yatwaye Gatanga Bukavu na Goma birashobora kuba ibindi bihugu abanyafurika ni twitonde twubaha inzego twubahe imbibe z'ibindi bihugu n'ukuri twivavanwe n'ukuvuga ngo Uburusiya bwarateye Ukraine ngo turi hagati wewe uba hagati gute y'umuntu ateye n'utewe wewe ejo ni wategwa muri Congo uzo abarundi bose bazoca baba hagati abo muri Egypte bazoba hagati abo mu Faransa bazoba hagati bakure kufe icyo kintu cy'imbibe abanyafurika batumva kugira ngo bavavanwe n'ubwo ubwo bubanze bwo gutera igihugu cemewe mu makungu n'ukuri bizogira ingaruka mbi cyane. Ariko mvuga Mali azawazi ni kijya gihugu cya ruguru gishobora kugenda kikaba ikindi gihugu.
Murakoze.
Kivugira ko ikindi gihugu gatanga gishobora kuba ikindi gihugu. Ni mwitonde.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Kasim Yamini ndi ku mwami uratwumva.
Ya ndabumva.
Munyarutse umwanya ugiye kurangira nima mufite ikibazo canke icyumviro mushikiriza.
Ukiganya nsano gifatiye mu mpera. Gusa ikibazo cyanjye ni kimwe.
Munyarutse
ni kimwe nashaka kubaza ibyo bya Amerika. Uko nabibona ibintu bisa n'uko umengo biri ko bifati intera idasanzwe muri iki gihe ntabujya tubona yuko intambara ya Ukraine itani yasubiye gufata umurindi nuko bigihe tubona umengo yari isa niyahora niyahoshe gatoyi ibintu byasa naho umengo nta gisasa ibintu uko byari bimeze mugubu urabona yuko Amerika isa n'iriko iragwana ikirayira irakobya cyane Uburusiya nabwo nuko Ubushinwa bwo tusanga tubizi yuko muri Afurika muri sisteme ya politiki nta bintu birebire bobo umenge byabona ubudandaji n'ukubaka muga nabo biraboneka yuko nabo nibaza basa n'abafite mu kuboko kudasanzwe bo ikintu kimwe ashaka kubaza ni
bazanyarutsa icyo kibazo.
Yego reka nyaraguritse uko tubona Uburusiya umwengo busa n'uburiko buza bufata intera ndende Amerika yo bizohava bigenda gute muri iki gihe tubona yuko Uburusiya busa n'uburiko burigarurira ibihugu bidasanzwe nka Centrafrika ibihugu bya Guinea ibihugu
bikoreramo
amakudeta tubona yuko umwengo bisa n'ukuboko cyane rwose Uburusiya Amerika yo yumbega ntibizaba intambara yaviva muri Ukraine yinjire mu Burusiya.
Ndabashimiye mu bivuga ko iki professeur mu muri bake cyane umwanya ugiye kuturangirana Prosper.
Allo
mwumvise ikibazo?
Allo oya nacyo ndanifise
reka Atanasi murashobora kubivuga ko gatoyi cyane umwanya ugiye kurangira.
Gato ya cyane no kuvuga akari mu mpene kari mu ntama ibyo avuze byo iyo ngwano by'Abarusiya bakije bateye Ukraine ishobora kwaka ejo muri Afurika muri Centrafrika muri Guinea muri Mali muri Burkina muri Congo yaratanguye hagati y'u Rwanda na Congo hashobora kwaduka ingwano Abanyafurika tutitonze Afurika yose ishobora kuba umuriro kubera icyo kibazo cy'uko batubashe imbibe z'ibihugu uko twa baziduhaye abazungu naho tuvuga ngo n'abazungu keretse ubu imbibe ariko Abanyafurika tutitonze tugashigikira Uburusiya n'ukuri ejo hirya y'ejo ibihugu byacu byose biri mu kaga mu mazi abira.
Reka duhe ijambo rya nyuma
amategeko agenga ibihugu.
Ego ijambo rya nyuma munsi y'umunota professeur Prosper akanyuma mwoshikiriza mu segunda 20.
Murakoze cyane ico no nagira nshikirize numvise ari ugutahura uko bamwe bashobora gutahura gushigikira bariya abanyamerika cyane abarusiya kubwo nico no vuga ingwano si byiza hama n'inyungu bugiye inyuma ziri hari ibivugwa ntiboneka nico umunyafurika nico nashaka ko twotahura inyungu yagiye ntituzibona
murakoze
umwe wagwanye ati nico washaka gushaka ko n'ikindi hama tumenya ko Afurika yo ha bera magabo
ndabashimiye
yaje kaba nk'ikoresho
murakoze
hama na cyane cyane abakiri batoye
murakoze Prosper umwanya uragiye
bafatira kubyo babona byo hafi
murakoze ndabashimiye
cyo nagira merede ko
ndabashimiye
no bashimira
ndabashimiye barabatumire Atanasi Karayenga inararibonye mu mugabo kumenyesha makuru ari Paris mu France na Prosper ni yoboke igishivyereke butunze muri kaminuza ya Burundi hamwe n'andi makaminuza yo mu gihugu no mu karere ari Bujumbura mu Burundi twako tuvuga kugusira guhiganirwa akarere ka Afrika hagati y'ibihugu by'ibihangange ku isi n'icyo bivuze kuri Afrika. Ndashimiye mwebwe mwese mwashikurikiranye ikiganiro abahamagaye bagabaza ibibazo bakishikiriza n'ibyiyumviro namwe mukunda Radio Ijwi rya Amerika mwandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.